Nkuko rero mubizi abantu babiri bari bari muri komision y'u Burundi ishinzwe amatora bareguye ubwo seni isigaranye abantu batatu nyine ubwo ni mu rwego rwo hejuru rw'igihugu ariko kandi muranabizi yuko Kiliziya Katolika yanakuye abapadiri bari bahagaze bari bari muri izo komision zo mu makomine no mu province nabo babasabye kuvamo ubu rero noneho seni ishobora gukora ite nibyo tugiye kugerageza kuvugaho turebe ingaruka zabyo. Metro Diodone mwiriwe neza.
Ndabaye mwiriwe.
Turabashimiye ko mutwemereye kudusobanurira ibijyanye no gutanga imihoho kwa bamwe mu bagize komision ishinzwe amatora seni. None kuba hasigaye abantu batatu muri seni bizashoboka yuko ayo matora aba kandi seni tuzuye?
Oya, ntibishobora gushoboka. Seni y'u Burundi
yego
unganijwe nibwirizwa nshingiro mu ngingo zayo za 89 90 na rimwe n'ijana 59 ariko hariho n'itegeko ryo kwa president ryo kwa 12 z'ukwa gatatu mu 2012
yego
rivuga neza mu ngingo ya 21 yuko mu gihe umunywanyi umwe umuntu umwe yaragize seni atanze imihoho naho yoba ari umwe ategerezwa guca asubirizwa n'umukuru w'igihugu mu kiringo cy'ukwezi ariko babanje kwemezwa n'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka urwego rumwe rumwe rwose rukabemeza ku bice bitatu bya kane no kuvuga rero nkuko n'ingingo ya 90 n'ingingo ya 6 ingingo ya 90 ibwirizwa nshingiro n'ingingo ya 6 y'itegeko ry'umukuru w'igihugu bivuga nukuvuga yuko mu kumusubiriza bategerezwa gukurikiza ubuntu babashizeho turavye rero ikiringo gisigaye amatora ntashoboka kuko murabona hari nabantu batanze imihoho bari mu nzego z'ama province ibyo bita CEPI n'amasesi abo bose kugira bashobore gusubirizwa iyo seni isanzwe ibikora itegerezwa kubikorera hamwe nukuvuga bafise un pouvoir collégial nabandi basubirijwe nukuvuga ko abo bantu bategerezwa gusinya bose kuko bafata ingingo kubice bine vya gatanu ariko urumva ubu umugwi ntukwiye ingingo ya 90 ivuga ko uwo mugwi ugizwe n'abantu batanu nukuvuga ko usigaye ugizwe n'abantu batatu utabukiri wa mugwi wategekanijwe n'amategeko muri make rero tubona yuko uko amategeko abivuga kuko mu gihugu gikurikiza amategeko gitegerezwa kubahiriza ayo mategeko yacu nyene tubona ko amatora ategerezwa kurindira n'amategeko abitegeka bakabanza bagasubiriza abo bantu kumburengira bakavugana n'ibindi kuko ibintu byo tuma haba amatora atekanye ahurijwe ko na bose ntibikwiye byo sino kuri Rwanda bigaruka ko kubera ubu nariko mvuga ka muhinga gusa kuvya amategeko avuga
none se nkubwo ngubwo niba hasigaye batatu gusa kubasubiriza kandi muvuze yuko basubirizwa mu gihe cy'ukwezi abo ngabo batanze imihoho kubasubiriza muri iki cyumweru birashoboka
kubasubiriza muri ukwezi numva bidashoboka kuko urumva imbere yuko umukuru w'igihugu abasubiriza inama nshingamateka itegerezwa kubanza igakorana ikabemeza ku bice bitatu bya bine ni ukuvuga kuri majorite ya 3/4 sena nayo igaheza ikabemeza ukwabo bagaheza rero mu nyuma bakaza bakarahira imbere y'umukuru w'igihugu imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka ko ivyo bishobora kuba byabaye mu kiringo c'indwimwe je mbona umengo ntibishoboka hanyuma nuko nico gitigiri c'abashingamateka bashobora kubakwiza kugira ngo babasubirize turavye ihe vya politiki igihugu kigezemo mbona umengo ntibikunda muri make rero bisaba yuko abanyapolitike basubira bakicarana bakaraba ico kibazo ingene bagikemura kugikorera nabo kugira bajeho habanje kuba imikebukano harabaza consultation kugira abo bantu bajeho ingingo ya 89 iravuga yuko abo bantu bategerezwa kuba ari abantu bazwi neza kuba ari abantu bagororotse so gupfa rero kuzana ngo barashizaho kuko bapfunye bo bazanye n'izo n'inama nshingamateka yo hezi tanabemeza muri make rero tubona yuko by'amatora kuri uko byari bitegekanijwe bitagikunze nta bantu bariho basubiriza abo mu masepi no mu masesi kuko abari kubikora nane nabo babiri babuze kugira basubirizwe nababariye amategeko icategekanya kuvuga nta n'umuntu numwe numwe ashobora kuja nyuma yayo mategeko nyuma y'ibwirizwa shingiro nyuma y'itegeko risanzwe ritunganya ingene seni ikora
niko se maître Dieudonné bashirahishize ubwo ngubwo ayo mategeko nuko ngo kameza ariko se nta mategeko ntabwo navuga ngo ni transition mbese yinzi bacyuho igihe amategeko nyakuri nkayo ngayo uko yanditse adashobotse niki cyakorwa ntacyo
irango n'abarundi bose barabona yuko gukunda bidakunda nta muntu yovuga ngo agiye kwitoza harabamurindiriye bamurase nta muntu yovuga ngo agiraje kwitoza atagira abaraba abaharura majwi atagira abashobora gutunganya matati avuye mu matora muri make rero amatora hariho ibihugu byashitse nka za Cote d'Ivoire ugasanga igihiringo cy'amatora cyari gitegekanijwe ariko cigijwe inyuma kubiri kubera imvo zitandukanye nokuvuga rero igihambaye nuko abarundi bicara bakavugana ntanzihiye kubera abo bantu basokoye kubera kungure babona yuko ukuntu amatora atariko arategurwa neza kibaza ahubwo yuko bagombye gukiza igihugu na yahandi iyo bagumamwo bakaguma bakomera amashi bigenda nabi twibaza yuko hobaye mwingaruka mbi gusumba
metre akabazo kanyuma nabibariza hari niba hari n'abanyagihugu bifuza kuba bagira icyo babasobanuza nabyo ntabwo byaba ari bibi noneho ko manda z'inteko ishinga amategeko irangiye na president nawe manda ye ishigaje ukwezi kumwe gusa inzibacyuho ninde wafata icyemezo n'uruhe rwego rwafata icyemezo cy'uko hageho inzibacyuho mbere yuko habandi matora nimba ubu ngubayo matora adashobotse
abarundi baramenyereye gutorera umuti ibibazo bibahuza baciye mu kuganira hamwe boreka gukomanta z'imitima kwese twifuza kubaka igihugu cacu nibaza yuko umuti woshobora kuboneka inyishu rero iri mu barundi bonye n'ubwabo kumbure n'amakunga bafashije ariko nta yindi nzira nimwe yindi zobihari atari uko abarundi bonyene bicana yo gukira mu mayira abiri bakavuga bati dutore inzira nziza tureke gukomanta z'imitima igihugu turagisangiye tucubakire hamwe ku neza y'abarundi bari ubu n'abarundi bazoza muri kazoza
Maître mumbabarire noneho rero nshake abantu haruwo dufite kuri telefone witwa Kome turebe nimba hari ikibazo cy'igisobanuro cyo gusobanuza afite Kome urahura komeye
ndakomeye buke buke
wumvaga ibyo Maître Dieudonné bashirahishize yavugaga
ndiko ndaraba nka sesi abantu maseti bose basokoye ayo nabo bavuga bahunze bari muri sesi ndimo nayo kiri bintu byo hakarara byose hakategurwa isuku ko nite mu manyanga byose byo bagize hanumwe kiye abanyagiye kutwaryamirira atangiye kuvuga hose tukagoma twamira abanye politike bakamira kiseni nibya bizewe y'abantu bose buri kiyemo abantu bose muga yari y'umugambwe urumva rero jewe mvuga nti nisubigwemo bisubigwemo
hari igisobanuro wumva wasaba Maître Dieudonné
isobanuro we yavuze twahuje uko amatora bandanya amategeko uko abivuga ntibikunda muga ni byiza ko bose batahura ko ukuri gutegerezwa kwama kuja hejuru y'ingimba ntagira umuntu avuga ngo ndatwaza ku ngufu uko bigenda kose murabona iyo haguma haba imyumvikano kera n'aba bantu zabatevye ngo basokore bahunge ko umuntu ko dushitse mu gihugu ahantu umuntu afata ingingo yo gutanga imihoho akabona no guhunga kwaca ahunga byari bikwiye ko twese dukubitiza agatima mpembero tukibaza tuti iyi ngimba izodushikana he ni byiza rero yuko igihugu tucubakira rimwe tucubakira hamwe twumvikana ata muntu abona yuko ashobora gutwaza iterabwoba
inshuti zacu muteza amatwi ijwi rya Amerika rivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda turimo turaganira na Maître Dieudonné bashirahishize kuri kiriya kibazo cy'abantu beguye muri senise ni rero ikaba ituzuye mwumvise yuko kandi mwari nabyumvise mbere yuko na Kiliziya Gatolika harabo yakuye muri mu nzego za senizo muri province n'amakomini senero ntabwo yuzuye Maître Dieudonné akavuga ati uko bibone ku bungubu mu mategeko ntabwo amatora ashoboka turi kumwe rero nanone kuri telefone na Jean ari mu Rwanda Jean uraho neza
muraho
wumvaga ibyo Maître Dieudonné bashirahishize yavugaga none hari igisobanuro ufite wumva wamubaza cyangwa se ikibazo cyangwa se igitekerezo cyo kumwunganira
igitekerezo gihari cyo kumwunganiraho nuko abarundi ubwabo nibo bafite umuti w'ibibazo by'igihugu cyabo bagashyiraho imirongo bumvikanye yo kugira ngo batakire igihugu cyabo umuturambye w'amahoro kandi bakubaha ibyo bemeranyije. Ikindi kandi nibaza ko uko abaturage bashaka uko igihugu cyabo kigenda n'ibyo byagombye gushyirwa imbere, nibaza ko rero ibyo byagombye kubaha kugira ngo igihugu cyabo kizagire ejo hazaza heza ariko gushingiye mu gushaka kw'abaturage.
Yego Jean, urakoze cyane. Tufite kandi kuri telefone Augustin. Augustin, uraho neza?
Yego.
Uri hehe wowe?
Ndi Bujumbura ku mutangazo ibe.
Yee. Hari igisobanuro wumva wabaza umunyamategeko Bashirayi Shize Dieudonné?
Yewe, ku kintu kijyanye n'amategeko nashaka kubaza ku bijyanye n'ibitigira ibitegerezwa kwemeza neza na neza aba bantu basubirizwa muri Sene, kuko yavuze ko ari detroit care arabari bavuga ko iyo bari detier.
None ubwo ngubwo ntabwo wasobanukiwe neza niba bari abatatu basigaye muri Sene bashobora gufata ibyemezo.
Wala namba Sene ishobora kubandanya ikora amatora kundwiza nkuko CNDD-FDD yihaye kuyabandanya idaciye mu mategeko. Kora sumeri projene mu by'ukuri amatora bashobora kuyabandanya mu gihe bajya abakomiseri basigaye bavuga bari kubakora bonyine bajya abandi badasubirije.
Maitre Bashirayi Shize, uwo munyagihuguro ntabwo yasobanukiwe neza, ni bangahe bashobora gufata ibyemezo muri Seni?
Mbere abantu bategerezwa gutahura nuko komisiyo igizwe n'abantu batanu. Ibyo biri mu ngingo ya 90 y'ibwirizwa nshingiro. Itegeko naryo ritunganya Seni rikavuga yuko mu gihe hagize utanga imihoho ategerezwa kuba yasubirijwe mu kiringo kitarenze ukwezi, ariko kugira ngo asubirizwe akabanza kwemezwa n'inama nshingamateka na nkinguzamateka imwe imwe yose ukwayo ku bice bingana n'ibice bitatu bya bine twakara. Mu gihe rero Seni itagikwiye n'ibicitwa Seni nta komisiyo ibiriho kubera haba hari nusu. Mu gihe bavuga bati kubijanye nabyo n'ukuntu ingingo zifatwa ni kuri bine bya bitanu kira noneho naho hari kuba havuye mu umwe komisiyo ntibiciswe komisiyo kuba kuko ntibikiri au complet. Amasepi byo mu ma province barafise ukuntu atunganijwe mu gihe abantu atabarimwo batarasubirizwa ni ukuvuga yuko sepi nta yibiriho sesa uhantu nta yibihari. Ugiye ku rubuga rwa Seni urabonaho ama arete aho bagiye barasubiriza abavuye habavuye hose n'ingingo zifatwa n'imiburiburi n'abane kuri batanu bagize Seni. Nuko uvuga ubuye Seni nta iriho ku bijyanye n'amategeko rero kandi niko bitegerezwa kugenda ntibishoboka yuko haba amatora atagira urwego ruyahagarikiye ruyacungera. Ingingo ya 91 iravuga neza ibintu bijanye n'akamaro ka Seni niheza igatora umuti w'ikibazo cyose kibonetse kuri ibyo bice navuze bya bine bya 45 niyo iheza igatatura matata avuyemo niheza ikavuga batsinze amatora niheza igatunganya ayo matora yose. Ni ukuvuga ubu guhera muri Sesi guhera muri Sepi hariho ahantu henshi inzego uko zitegekanijwe n'amategeko uko zitegerezwa gukora zikwiye zidakwiye. Uno munsi rero ntihagire umuntu yihenda ngo yoshobora kurenga amategeko ngo abandanye ariko arenga amategeko. Ibyo byose bizoheza bivamo byo bibaye impfagusa. Kira noneho nyakubaha umukuru w'igihugu ari ngaho kugira ngo yubahirize amategeko akanya manda yiwe itararangira ibaza nawe ne ko atoshobora kurengera iri tegeko wenyine yasinye warengere n'ibwirizwa nshingiro naho mbona umenge intumbero yo kuyihonyanga yogijiboneka.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri telefone kandi dufite Eugenie. Eugenie, uraho neza?
Ndakumva.
Uraho neza?
Uraho.
Nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko Bashirayi Shize? Hari ikibazo ushaka kubaza Maitre Bashirayi Shize Dieudonné kubirebana na Seni?
Nashaka.
Yego.
Nashaka mundungi kiri 2020.
Ntabwo turi hano, turi kuri radio Ijwi rya Amerika, turi gukora ibiganiro ku bibazo biri mu Burundi. Ntabwo dushobora gutanga amafaranga, ntabwo aricyo dushinzwe.
Eh.
Gahura koze.
Namwe bwa muri.
Urakoze cyane.
Bwa muri hehe.
Twebwe
bwa muri hehe.
Ku Ijwi rya Amerika. Urakoze cyane. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hanyuma twari dufite kuri telefone Olivier. Olivier yavugaga yuko afite ikibazo gikomeye Maître Dieudonné Bashirayishize. Olivier, wiriwe nanone?
Wiriwe neza.
Ngwaho baza Maître Bashirayishize ikibazo cyawe.
Ndamuramukije cyane Maître Bashirayishize, turazanye muri kaminuza y'u Burundi.
Nuko nuko. Yee.
Nari mfite ikibazo, yavuze yuko bahabwiza kuboneka abasubirira abo bavuyemo mu gihe inama nshingamateka ishoboye gutora n'inkunguzamateka igashobora gutora. Hanyuma mu gihe se inama nshingamateka nabi idakwiye kugira ishobore gushyiraho abo bantu cyangwa n'inkunguzamateka idakwiye gushyiraho abo bantu, ni ukuvuga yuko nk'uko yabivuze seni ntayihari. Hanyuma mu gihe perezida naho yorenga amategeko agashyiraho aba bantu akongera akabashigikira, nk'uko tubizi ko mu Burundi ubunye bikomeye bizogenda gute, ni nde umuvuguruza?
Maître, ubwa mbere birashoboka yuko perezida ashobora kwifatira icyemezo se akabashyiraho? Icyo ni icya mbere. Inteko ishinga amategeko nayo tuzuye, byagenda gute? Ni icya kabiri, mwamusobanurira.
Murakoze. Ku bijyanye by'uko by'ukuntu abasubiriza abo bantu batanze imihoho, birategekanijwe neza mu ngingo ya 21 y'itegeko ritunganya ingene seni pora. Bavuga bati umukuru w'igihugu abasubiriza akurikije ukuntu bashizweho, nk'uko biri mu ngingo ya 6. Iyo ngingo ya 6 nayo ivuga yuko bitegerezwa guca imbere y'inama nshingamateka ikabemeza n'inama nkenguzamateka ikabemeza. Mu gihe rero yocisha handi abo bantu, urumva niba baba baciye mu mategeko, ni kuvuga niyo seni ntizoba iciye mu mategeko, nta gaciro na kamwe bazaba bafise, kuko mu ntwaro zisunga amategeko hari ikintu bita rule of law mu Cyongereza. Umuntu rero yoza atandukanye n'ukuntu amategeko atunganya ubwo rwego akora, nta kintu na kimwe urumva yo baje gufasha Abarundi yo baje kugita mu manga. Nibaza ko atanu woheza yemera kuza ngo ashigweho bidakurikije ukuntu amategeko yashinze kwajaho, kandi umukuru w'igihugu twibaza yuko ibyo bintu atabyoshobora gukora. Muri make muzenye no vuga hamwe naho yobirenga ko agakoresha inguvu, twibaza yuko yoba ariko ati igihugu mukaga, kuko yarahiye kubahiriza ibwirizwa nshingiro. Iryo bwirizwa nshingiro ingingo ya 90 n'igisiguru ko kuntu nyene bashigwaho, amaze kurirenga akariho nyanga imbonanya. Inkurikizi zoba mbi ntabyo twokwifuza, turibaza yuko ibyo atazashobora gukora, azotegerezwa mu kwisunga aya mategeko y'igihugu, kuko umukuru w'igihugu ari ngaho kubera amategeko. Amategeko yatumye atogwa, yaje kugira yubahirize, nta gushaka kwiwe kundi mu gutwara igihugu ashobora gukoresha utikubire n'aya mategeko turiko turabasomera hano.
Hanyuma nanone Inteko Ishinga Amategeko rona ituzuye, ni ukuvuga ko nta bantu basubirizwa, ntabwo bishoboka ko babasubiriza. Muratubabarira nshuti z'ijwi rya Amerika, telefone ziradutengushye, biraducikanye. Maître Dieudonné Bashirayishize niwe twaganiraga kuri kiriya kibazo cy'abantu baguye muri seni. Babiri rero bavuyemo, hasigara batatu, nk'uko Maître Dieudonné Bashirayishize umuhanga mu by'amategeko yabidusobanuriraga. Ntabwo rero iriya seni ikiri seni, ni ukuvuga rero nawe nk'uko abivuga ati amatora ntagishobotse, abanyapolitiki nibicare hamwe batore umuti w'ikibazo. Radio Ijwi rya Amerika.
Bakunzi b'Ijwi rya Amerika, Ijwi rya Amerika ryongeye ibiganiro mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu gitondo. Uretse programu itangira kuva isaa 11:30, twongeye amakuru isaa 12, isaa 1 n'isaa 2 mu gitondo. Ku gicamunsi Ijwi rya Amerika ribagezaho amakuru isaa 10, saa 11 na saa 12. Amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku Burundi. Ni ku Ijwi rya Amerika kuwa mbere kugera kuwa gatanu.
Radio Ijwi rya Amerika, Olivier turacyari kumwe. Ikibazo cyabajije telefone icika igice cya kabiri cyacyo Maître Dieudonné atagishubije. Ariko rero Olivier, warunyuzwe n'ikibazo n'igisubizo cya mbere?
Buhoro buhoro.
Aho warugifite ingingimira ni hehe? Yego.
Nahagene ryatikiye ryamucikanye taratubwira mu gihe inama nshingamategeko ituzuye ngene byoca bigenda. Ikindi kibazo turamenyereye ko mu Burundi ibintu biba mu Kinyarwanda baravuga ngo bitengushanye, par surprise, ugasanga abayobozi bacu bashizeho itegeko ifuta irindi ugasanga twego barundi bato bato ntidufise ngene dusobanura cyangwa tugira reaction kuri ico kintu kiba cyabaye biratubabaza cyane twifunze yuko amateka yo kurikizwa muri make n'isanzwe agakurikizwa uko ari n'ibi ntwaro by'agacinyizo intwaro itagendera ku mateka na gato
yego Olivier Maître Dieudonné yagarutse twongeye turamubona kuri telefone ako gace k'ikibazo cyawe ka kabiri kavuga kw'inteko ishinga amategeko ituzuye mbese uko byagenda kugira ngo seni isubirizwe Maître Dieudonné mwamusubiza
bwa mbere niyo seni yari hasanzwe murazi yuko itarisanzwe uhurizwa ko na bose tukagira rero tuti itegeko riraho nyakubaha umukuru w'igihugu yarahiye imbere y'abarundi kubahiriza ibwirizwa shingiro mu ngingo ya 90 y'iyo bwirizwa shingiro niyo ivuga yuko abo bantu bategerezwa kwemezwa n'inama nshingamateka n'inama nkingu z'amateka no kuvuga ko iyo bwirizwa shingiro nawe n'iyo nyene ari ngaho kubera amategeko ntashobora guca kubiri yabyo rero inama nshingamateka yanse kubemeza ni kubera yuko idobe yabonye yuko abo yabazaniye batabikwiriye azoheza zanabandi mpaka inama nshingamateka n'inama nkingu z'amateka babemeje kuri ibyo bice byabozwe amategeko niwo niyo mushinge w'igihugu hamwe umuntu rero yoheza avuga ngo azoheza acisha hiwe kibaza yuko bidashoboka kubera nta n'umuntu yokwemera yuko ashigwaho ku buryo bunyuranye n'amategeko yaravuze ati amategeko araho usanga bazana yandi yabo nibaza yuko uno munsi baca babanza guhindura ibwirizwa shingiro ingo ya 90 ni ibivuga ibwirizwa shingiro baragerageje kurihindura biranka rero tukagira tuti twebwe turaremye yuko atahantu na hamwe kandi boca atari mu ibwirizwa shingiro n'iri tegeko ritunganya n'iri tegeko ry'umukuru w'igihugu kuko itegeko ry'umukuru w'igihugu yaje bishira mu ngiro ibyo byabuzwe mu ibwirizwa shingiro umukuru w'igihugu nawe ntabwo bashatse ko guhindura ibwirizwa shingiro tukagira tuti bitegerezwa gukurikizwa uko byanditse
ariko se Maître noneho ubwo ngubwo nk'uko Olivier yarabivuze ati hari igihe abategetsi bagira gutya bakazana amategeko yabo bwite nk'ubu ngubu ntabwo perezida abonye ibihe bikomeye situation imeze nabi ntashobora kuvuga ati nshyizeho tuvuge amategeko y'intambara état de guerre icyo gihe byagenda bite
muri état de guerre naho état de guerre sigiye cyo gutunganya amatora n'ibikisha amategeko abigenga ariko twibaza yuko tutazogera hiye twariko turavuga tuti abarundi barafise uwo muco wo kuyaga bakuru b'ibihugu bibanyi badufashije no mu myaka yahera twibaza yuko abarundi bwa mbere twebwe dufise
umuhamagaro
wo gutegerezwa kubikora kugira ngo abarundi bose batunganigwe ariko twibaza yuko n'akarere kazofasha kugira ngo ibintu abarundi babisokemo neza badasubiye mu ndyane badasubiye mu ntambara kubera abarundi bararushe intambara.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Maître Dieudonné bashiraho ishize ari kudusobanura iby'amategeko n'ububasha seni komisiyo y'amatora mu Burundi isigaranye kuvaho isigayemo abantu batatu gusa abandi babiri batanze imihoho ati kubasubiriza rero ni ibintu bigoye mu gihe cy'icyumweru kimwe urebye ntibishoboka noneho kubera izo mpamvu n'amatora ntashoboka. Maître Dieudonné akantu kanyuma vuba vuba mushobora kubwira abanyagihugu dusigaranye umunota umwe gusa akantu mwabwira abanyagihugu n'abanyapolitiki n'abategetsi ni nk'akahe
akantu kanyuma twotangura kukabwira abatwara tubibutsa yuko batwarira abanyagihugu batwarira abarundi kugira ngo babatunganye umuntu mutoye ukamutuma ibikogwa n'ucuba umuja wiwe ahubwo ategerezwa ko kugambo bibuke rero yuko abanyagihugu abategetsi nibo bategerezwa kuba abakozi b'abanyagihugu abanyagihugu ntibategerezwa kuba abaja b'abategetsi bubahe rero aya mategeko yatowe ku izina ry'abanyagihugu ategerezwa kubahirizwa ku izina ry'abanyagihugu tugasaba yuko abo bategetsi bubahiriza amasezerano y'Arusha yatumye mu Burundi hasubira kuboneka ituze ababyeyi bagaheka.
Ndabashimiye cyane igihe kiraturenganye mugire umugoroba mwiza rero.